intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Turabahaye ikaze mu kiganiro ndafite ijambo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 22 Ruheshi mu mwaka wa 2022. Ikiganiro ndafite ijambo cyerekeye ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu by'ishyirahamwe ry'akarere k'ubuseruko bwa Afrika EAC. Muri kumwe gushikirizwa na jewe Edi Claude nini nahazwe.
Ndafite ijambo.
Abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe EAC barakoraniye muri Kenya kuri wa 22 Ruheshi, bafashe ingingo yo kuzorungika abasirikare bava muri ivyo bihugu mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo mu ndwi ziri imbere. Ariko itangazo ryahavuye risohogwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cha Kongo ryavuze ko abasirikare b'igihugu Rwanda batazoba bari mu bazoja muri zo nteko. Mu migwi gwanira muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo harimwo umugwi wa M23 umaze iminsi warasubiriye gutanguza intambara n'igisirikare ca leta ya Kongo, bakaba mbere bamaze kumenyesha ko hari uduce turi mu minwe y'uwo mugwi leta ya Kongo bagiriza u Rwanda ko rubafashe mu mugongo mu gihe u Rwanda rwo rwemeza ko atari vyo. Mwindi migwi iri muri Kongo harimwo n'ivugwa kwigwanya ubutegetsi bwa leta y'u Burundi akaba ari Red Tabara hamwe n'umugwi wa FNL. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari mu bari bitavye iyo nama, akaba atubwira ivyo bumvikanye.
Icegeranyo cy'abakuru b'inzego zo kwivuna basi muri ibi bihugu batweretse ingene abase gukurikira ingendo y'amahoro bifashe aho bari n'ibyo bakora, baratwereka n'umugambi w'ingene bagiye kugwanywa. Barumvikanye gushyiraho ibiro bikuru bizaba aribyo birongoye izo ngabo zo mu karere zijeje kugarukana umutekano ngaha muri iki gihugu cya Leta ya Demokrasi ya Kongo. Uretse n'ibyo, barumvikana n'ingene imigwi yose izokora, ibihugu byose aho bizokorera, ivyo baraheje kubyumvikana n'abazogira urwo rwego rukuru. Barumvikanye ibihugu bizaba birugize. Rero tumaze kubica hirya no hino, twaciye twese tubyemera ibyo bumvikanye ko. Rero abajejwe inzego z'umutekano twasabye uko baca batangura ubunyere gushyira mu ngiro kuko twabyemeranije. Ubu rero baca bajya ku kivi batanguye gukora, kuko umwe wese ubarazi ahazokorera arazi neza bizogenda. Ubu rero baca batangura kuza ku kivi.
Ugwaruka mwakiriye gute iyo ngingo y'abarongoye ibihugu bigize akarere ka EAC? Mukanya ikiganiro kirabandanya. Ijambo ni ry'ugwaruka. Leonce ari mu Burundi aribaza nimba izindi nzira zaranse imbere y'uko afatwa ingingo yo kurungika abasirikare muri Republika ya Demokrasia ya Kongo.
Hoba harabaye ibiganiro hagati y'iyo migwi itandukanye iri mu gihugu cya Kongo kumbure kugira bumve iyo migwi ivyisaba n'impamvu yoba yarafashe ibiganiro? Kuki abo bakuru b'ibihugu bafata umwanzuro wo kurungika abasirikare babo bivye bihugu kugwanya iyo mihari itandukanye iri mu gihugu cya Kongo? Aho umuntu aca yibaza, none hoba habuze iki kugira ivyo bihugu abo bakuru b'ibihugu bibaje hamwe kugira baganire imvo n'imvano z'uko aba n'abandi bagiye gufata ibigwanisho? Nuko igihugu kimwe kimwe, nkuko abakuru b'ibihugu bari baserukiye ibihugu byabo, bari kwibaza nde kuki igihugu cyanje hariho abangwanye nigihe mpamvu buri gihugu cyose kikiha agasopo kikamenya ati mu gihugu cyanje havuye imigwi igwana kumbizi n'izi 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 reka ngene ndazitorera umuti canke ndabahamagare kugira tumve ibyo basaba rero muri ico gihe gufata umwanzuro yuko bwo kurungika ingabo nde bazogenda bagenwa n'itegekirihe n'itegekirihe rizobagena kugira baze kurondera abo bagwanyi bari mu gihugu ca Kongo rero kuvyo kuri je nkugwaruka mbona yuko n'ivyo bihugu harimo imvo byoba bafashe iyo ngingo kumburi harimo no n'inyugu zabo nkuko muri Kongo bavuga ko kanivyo hari ubutunzi bukomeye cyane kanatsinda binarumvikana yuko igihugu cya Kongo naco nyene shoba ta bushobozi bufise bwo kwitunganiza iby'umutekano urumva ibi ni bintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye kandi bishobora kugira ingaruka mbi kuri bicanke biriya kuko abanyagihugu ba buri ubuzima ni benshi cyane kwa dusanga ingorane zikomeye cyane rero nkugwaruka je nabona yuko abakuru b'ibihugu bo kwihutira kugira ibiganiro bihamagarira abo barobere kumenya ati basaba iki hakwiye gukorwa iki nayo kuvuga ngo bagiye mu kugwana none bibaza ngo ntibyoroshye ariko nibarabe bicara bicare baciye umugani ngo kananira abagabo ntiyagize
Didasi ari mu izinga rya Mayotte abona ko inzira abo bakuru b'ibihugu batoye bimaze kwibonekeza ko ari inzira idashika
igikorwa kigiye gukorwa ngo bagiye gutuza imigabo y'urwanyi bari muri Kongo ibi bihugu by'u Burundi na Tanzania na Uganda na Kenya ngira ngo na Sudani yepfo bikajamo na Kongo ngo bagiye gutuza imigabo y'urwanyi bari hariya hakabamo mbere n'iki cyo gukumira igihugu cy'u Rwanda mbere inyuma yo kwagiriza u Rwanda kuko barushigikiye umugwi w'abagwanyi M23 je mbona umengo nta kizere kinini ndagiha musanzwe muzi ko nko 2012 twatanguye kumva ngo hari imigwi y'imbonera kuri ijya muri Kongo gushikana no tukumva ngo abasirikare n'imbonera kuri baja muri Kongo kugwanya ngo imigwi y'abagwanyi b'abarundi bariyo aho bakavuga ngo ba FNL bakavuga n'abantu b'abarede tabara Uganda na nyine twarayumvise igiranira amasezerano y'igihugu cha Kongo bakaje ngo bagiye kugwanya iyo bita ADF igwanya igihugu cha Uganda tumbere muri kasa no Rwanda rwarigeze kuba gumvikana na Kongo bakaje ngo bagiye guhunga guhiga bagwanya bagwanya igihugu cha Rwanda izo nshuro zose sinzi ko ari ikintu kimwe byashitseko uretse ko mu gutatura matati inyishu y'ibazo bene ibyo yamara inyishu yo kumvikana kuja ku meza ya kumvikana bakarabati bamwe bamwe none bashaka ikiba kubera iki batura inkongo bagwane bundi muzi w'ikibazo nahuri ingendo rero yo kuvuga ati tugiye gufata inkoho tubarase tubagwanye mukaba muzi ko iyo bari mu bikorwa bene ibyo duhora twumva aho usanga imigwi y'abagwanye imwe yifadikanije n'igisoda cy'igihugu runaka cyo kwari cy'igihugu bakaja kugwanya indi migwi y'abagwanye nayo ni bimwe usanga barundi bifadikanije umva ngo bifadikanije nyambari mayimayi nyambari bandi sinzi ugasanga iyo migwi yonyine iri muri Kongo irafadikanije n'igisirikare cy'igihugu runaka ngo bariko bagwanya iyindi migwi ibyo rero sinzi ko mu gihe bimeze gutyo ko hari inyishu bazohava baronka ngo bagiye kugwanya imigwi iri muri Kongo nta nyishu rero muri byo kubwanje mbona igiye kuboneka n'ingoga ahubwo tuzahava dusanga ibihugu bigiye yo bamwe bamwe bose bagiye ku nyungu zabo mbere ngo no gusahura igihugu cya Kongo birimwo ibi bintu rero cyane cyane byo gutungana gatoketi nakashigikiye umugwi runaka w'abagwanyi batugwanya ibi bintu nabyo ni ibintu bibi cyane kuko uwo raba neza burya batunga gatoki igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda nacyo ntikibuza abo gitunga gatoki batararondera rero umuti w'ikibazo mu buryo bene ubwo ahubwo mbere ngira ngo bose batahure ko inyishu y'ibibazo ari ibiganiro ari ukumvikana bakaraba igituma abantu bafata ibigwanisho bagakuraho izo mpamvu zituma abantu bafata ibigwanisho iyo nzira sinibaza ko izoheza ngo ishike
Teo ari mu Burundi wewe abona ko uwo mugambi wo kurungika abasirikare muri Kongo ari mwiza kuko bishobora kugarukana umutekano
nawo se kandi ngo yabakuri bihugu bafungije ariko hamwe n'ibyo bavuze kuba kwemye ikigo cy'u Rwanda kubabone ko hariho agahaje ne rero nimba u Rwanda rero kuba ari ku mutekano muke muri Congo ngo bireka kuko numva nabwo nyine uri umuryango kandi urabura uwo muryango nyine uheruka gushyiramo muri umuryango nyine Congo ni Congo bacashobora bati kandi bagateka umutekano muke numva rero rero ko babona ko ari agahaje rero u Rwanda gukwikibuka kugira ngo nimba ufisemo inyungu umutekano muke wureka hanyuma kose kandi abakiye mu cyo gihugu cyo gufasha mu by'umutekano twakwiciye igisirikare cyo cyokurayo twiciye kuba cyokurayo cyo cyokura kose cyokura ku neza ya karere kafe usiruko izindi ko ntibyumvikana ingene umutekano wohungabana muri Congo kandi ari bwo kimwe cy'umuryango ahubwo nari nzi yuko burabihamwe gusa ibipfa inyuma y'uwo muryango kaza kunona uwo muryango rero n'ukuntu bagende barabe bashyize ibintu mu buryo ariko kino nako ugenda wagenda mbere wagenda vuba kugira ngo bashyize ibintu mu buryo kuko ntibyumvikana ingene ibuke y'umuryango cyogira ingorane kandi kiri mu muryango nk'ibyo ibindi bupfuka ntibagenda kuko bagenda mu makuru masa kugira ngo bashyize ibintu mu buryo abone igihugu muri ino bihugu bigize umuryango bagume batekaniwe bagume bafite umutekano bakora ibyabo kuri byabo batekaniwe bisaba bizana mu bihugu byabo reka tukimbwe ndane ni hose ngabo dutekaniwe
Sadate ari muri Mozambique nawe abona ko inzira nyayo ari ibiganiro n'iyo migwi yose irimwo
intambara nayizoshikana igihugu cya Congo ntaho ariko ikintu mbona nuko leta ya Congo si na leta ya Congo gusa ibi bihugu byose bihurikiye mu karere ka Yase uhamagara iyi migwi ibagwanya nka leta y'u Burundi ikahamagara rede tabara bakicara bakaganira kuko nabonye nabwira bashike ku butegetsi nuko bicaye leta yari ikiriho baricaye barayaka hama hariho amasezerano y'Arusha abashikana ku butegetsi rero nabo buhamagara icyo migwi bagwanya iri muri Congo bakicara bakayaga na leta ya Congo ikubahiriza amasezerano bagiraniye na Nairobi 2013 ibyo bizotuma nabo nyene bashika muri leta bakayaga naye ahandi bimaze kumera uko ntibishoboka vrema kuko bobo hajya kuba bamaze gufata umuheto bavuga ati kiwa kiwe no kurwana ivyo je nico cifuzo canje nuko bo kwicara hamwe bakayaga bahagirana ibiganiro bakayaga kandi ibiganiro nibyo bibashikana ku ntumbero intambara ahubwo siyo izotuma haba amahoro ibintu byose ajya no kugiraga biva mu biyago hajya gusa nibyo batabona hajya bari kubarahamagara intambara hajya no gukokeza ni nko gukokeza intambara mu karere k'ibiyaga binini
uravikitsure abafisi cyakubariye ukaza wumva wajya muhimbira ujya mugesera yongira iki sha he tumegere oya ntumutinye Muliya genda kibuza murabiza Vugana 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 ikiyago nikindi
Kuja kumana nito kuja matine Dawa muyage muzi kukirizo inene
Ikiganiro ndafite ijambo tukibandanirize kuri Santos ari mu Burundi ati aha kurungikayo abo basirikare ba EAC yari kwiye nyabuna kwiga icyatumye ako karere kadatekana akaba aricyo botorera umuti
nyamara kama kimwe bizofasha ahubwo bigiye kongereza ikibi mu kindi mu kibi no baciye umugani ngo nyamwangira iki mu kindi asoma uruzi guzuye ibyo bagenda ngo bagiye mu bunama abagwana bari mu buseruko bwa Congo ayo mareta yose arabazi kandi mareta yose abifisemo uruhara none ni gute batokwicarira icyo kibazo hamwe bakicara kuja kugwana n'iyo migwi cyangwa guco cyose kizokwikarasa kuja kugwanira kuja gucungira umutekano kurondera amahoro ahantu hatubereye inzu habo nta bindi bagiye kuronderayo uvuga ikibazo kiri muri ibi bihugu bya EAC na macakubiri bari kubara nka gutunganya ibintu kubwa macakubiri nico gituma rero u Rwanda ikibaye cyose haba mu Burundi hagize umutegetsi apfa ngo ni u Rwanda rwamwishe muri Kongo intambara iriyo kandi ariko abona abakongomani ngo mu Rwanda ha Uburundi bufise abo bwomoye nabari mu gihugu babayeho nk'inyagano hari abantu batakigira ijambo ibyo nibyo bibyara mwene iyo migwi y'abagwana hamakazoshya baza ngaho ngo bari mu manama ngo ari kuja kwiga ngo kuja kugwana no kongera ikiri mu kindi none ko bavuga iyo migwi ikatuma abantu bahunga bagira gute ubu nabo niwarwika iyo migwi ntizoje kugwana nabo none igiye kugwana abanyagihugu ntibazohunga ntabazopfa nibemere yuko umuntu wese azopfa mu ntambara bagiye kuzokora ari ansharije ya yase ibi bintu by'abakuru b'ibihugu ba yase barafata indwara ntibayivure bakaja kwicira hejuru ku masonga izo sino zimwe za yase bagomba baje kuyora aho ngaho bariko batanganywa umwe wese ndarungikaba ubundi ndarungikaba kugira ngo biyongere amafaranga yinjira mu leta yabo baronke amafaranga yo kuma yinjiza umunyagihugu nta nyungu n'imwe iriho keretse ko gusa uzosanga umunyagihugu ariko aguma yinjira mu ngorane umuti rero kuko umunsi ko kwa kongo haranaga hengu ndiro nk'amahenga u Rwanda n'ibihugu byose bituranye nuko banza kwiga kire gihugu mbega ibihugu bivugwa ndaza ari amatoza yawo niyakozwe imigwi iriyo yose irazwi nibarabe ndeko uyu mugwi wavutse kubera iki bige izo ngorane mu gutatura amatati kirazira kuza guhera ku giti hejuru ku mababi y'igiti uhera ku muzi ukimba umuzi icyo giti ukakimumura cyose nawe ubundi bwobwo hari ibiti ugiciye amashami hejuru kirasura kanaga izo bagiye gukora ntako batari baragerageje nta munisikiriyo none munisiko yakoze iki
Evana ari mu Burundi arerekana ko ibiganiro ari yo nzira nyayo yo kugarukana amahoro
iyo migwi turavye ibihugu yagiye baturukamo ahanini ya harimwo abo Burundi turavye na abo Burundi kintu cabatumye bajayo ikintu kirekire kuko ufate duhere nko ku mukuru w'u Burundi nayo barungika yo bakagomba bakabatuza bacumuga ni mu kirundi bati uti nkoko nuti cibitse mu bisanzwe bijya bagiye byatumye bajayo n'ubu ntibizaba biheze jewe ikintu nari kubona ahubwo bari kubahamagara kugira ngo bababaze icyatumye bajayo kuko ibintu bibabaje nuko turavye n'abari ku butegetsi ngaha mu Burundi bahashitse kubera bagiye mu biganiro burya iyo bataja mu biganiro ntibari gupfa bashitse ku gihugu hari abantu benshi bari bavuze bati no ibiganiro twebwe ntabyo twemera reka tugwane gushika ku wa nyuma ariko barazi yuko Petero Guyoya yabiregeje ku ruhu rw'amazi haremera ibiganiro biraba hanyuma haraba amatora yizewe na bose abo nyine barazi yuko bavuga bati Buyoya abatse baraje ubutegetsi bishe ndabyayi kandi cyane ibintu bigaragara none nabo ko mbona ababwiriza bati kimwe kigombera yuko batunganya amatora atawa kumira kandi akabusuma burimwo hanyuma utsinda atsinde ku mugaragaro jewe rero ikintu mbona nyamukuru muri iki gihe ntiboshira imbere ingwano gushira imbere ibiganiro kuko naho bazoyituza none niyo bayituza igacigenda ahandi hoho jewe nibaza ko icyo nagomba guca ngira ko nsaba ugwaruka bene wacu ntiboza barakurikira abantu bafite ibyumviro nk'ibyo kuko nk'abo bagiye gutuza harimwo bene wacu harimwo amashuti akomeye ababanyi kuko niyo babica bakabagirira nabi n'igihugu ushobora urundi kizuba gihombye nagomba nje ngaruka kuri muri bibiliya niyo bakunze kuvuga bati burya naho bufise intama ijana mugahagatakara mwimwe ugasigara 99 uragerageza iyo yose imwe yayisigaye ukayirondera ntaka zose uzitahane nawe rero umukuru w'igihugu ari Sebarundi je nibaza yuko yogerageza uburyo bwose agatuma ko abo Barundi bakaja ku ntebe y'ibiganiro kugira ngo ntasese amaraso kuko barazi yuko kuri iyi si nta muntu n'umwe abantu benshi bakoresheje ingufu nyinshi cyane barahonya abantu hirya no hino ariko nawo mu gupfa nawo hazisanzwe ashobora kumwica agasubira kwiyumvira ibyo yagize cyangwa nawo kumbura nawo nyine akava mu butegetsi bakamukubita ku gutaka cyangwa bakamwagiriza ibindi ngana ari mu butegetsi ntazobura abantu bazobwirira nabi hanyuma bagasanga bariko barabirukanga kw'inyuma nabo nyine bakayihanje bakabasanga none bari abantu zo bavuye muri sene d'ebwe bino siko bashe basanga opposition ari très forte ugira bari kuja muri opposition bari kuca bajaye none ubundi basigaye bavuye muri opposition
Eleanor ari mu Rwanda ati abo bose bazoja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hamwe bose nyera ku mugozi umwe mu kugarukana umutekano byo fata intumbero nziza
mu gihe ibyo bihugu bya yase byarungitse abo basirikare muri Kongo mugihe baba bafite intumbero imwe iyo gutuza iyo migwi igwana muri ako karere byo ari byiza cyane kuko ntawo kwanka ahari umutekano ntawo kwanka ahantu harangwa kwidegembya ukagenda ukishura ukijyana atawo gukoze katawo kurashe atawo kuvugishije ngo akwigende ko canke akwice canke aguteme jenko kwaruka mvuga yuko mu gihe bafite intumbero imwe kugarukana umutekano inyishu yotoko yica kibatsi.
Santos ari mu Burundi ati inzira ya karere ka EAC ivyo bihugu byafashe nta muti nyawo izoshikako
umutekano mu gihugu gihanira intwarusange ya Congo uragoye cyane kava ku bintu byinshi harimo ubunini bwa kinye gihugu ikindi cya kabiri ubutunzi buri kugataka ikigihugu cya Congo nakone buri mu bintu bituma igihugu cya Congo kitazopfa cyangwa bizogorana iko kironka amahoro n'umutekano mutiva koki muri icyo gihugu hari hari ubwoko bwose hafi bwose ku bw'ibyo ibihugu byinshi biba bikeneye bujya butare nicyo gituma igihugu cya Congo kuva kirose intayo kwikukira cyaciye gitangura mu bujyagari ibihugu bituranye n'icyo gihugu bimwe bikagenda mu mpisho bigiye kwiyimbira ubutare ndetse hari n'ibihugu by'abazungu bica biza byoga ku bujyagari ba buri muri icyo gihugu bikaza kugarukana umutekano ariko ugiye kuraba ukiyumvira ukoresheje ubwenge byinshi hari n'ibitanwa n'amahano umutekano kuko hariyo nk'ishyirahamwe ry'ibisirikare byo mu bihugu bya Burayi cyaje bihamaze imyaka itari mike bihurikiye mu cyo bita MONUSCO ibyo nta mahoro biragarukana mu gihugu cya Congo kandi bifite n'ibikoresho bikwiye ibi bisirikare na byo rero bigiye kuva muri ibi bihugu bihanuze n'igihugu cya Congo babanje gukumira u Rwanda kuko u Rwanda hariho ibyo muri iyi minsi bagwagiriza ko rwaruri inyuma y'umuhari M23 ibisirikare na byone sinibaza ko bizaba bigiye kuhiga amahoro n'umutekano mu gihugu cya Congo ariko nkavuga kwa kundi nabone barakeneye kujya kwiyimbira nabo dukeye bahamagaye kujya muri Congo bagenda bariruka kubera ubwo butunzi nabo bazogiye icyo bukuyeko n'ayandi amahoro n'umutekano mu gihugu cya Congo biragoye Congo yari ikwiye kuba etaje de han hakaba confederasi bamaze rero kugira aya mayeta ari endepande ariko ari kondone atete n'umushefu umwe aho byotumye igihugu cya Congo gishobora gutegekwa ariko uwo mugambi ntushobora gukunda kubera bya bihugu bifite injunja ngiye kuraba naho bitavugwa hejuru ntibashobora kwemera ko mu gihugu cya Congo amahoro agaruka ko nabo hari icyobo cy'abatakazi rero barayafunditse ku nshya y'izo nteko zivuye muri East African u Rwanda rutarimo ariko nta cyizere ndabiha kuko n'igihugu kinini kandi kigoye gukoroka hito
Nuhunda karikura Ijambo igaeza Uori kawumunoni Tugana, tugana iki yago nikindi
Kuta kumana niso kuja matine Taramu yage musimuki nito imene Ijambo ilichari tishe na hori ya chiza Bugana, bugana, bugana iki yago nikindi
aha niho ikiganiro ndafite ijambo kigarukiye cyari kijanye n'ingingo yo kuzorungika abasirikare mu buseruko bwa Congo yavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe haraberekanye ko ari ingingo nziza ishobora gutuma amahoro agaruka n'abandi bavuze ko inzira ya gisirikare atamuti ishobora gushikako ko hoba nyabuna ibiganiro ingorane zatumye umutekano muke wibonekeza zigatorerwa umuti turabashimiye gwaruka mwagize ico mushikiriza namwe mwese mwaduteze amatwi naho kurindi sango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.